VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 2 y'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Abantu benshi barahagaritse imiti kubera icyo kiza cy'inzara. Ubirabye n'ujya mutu bwabo wonyine kuwufata utafunguye umuti w'ingupfu.
Uyo n'umunyagihugu umukorera bushake avuga ku miti yo gufufahaza ikiza cya sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru ihagarikwa y'abahoze ari abasirikari turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu Burundi igipolisi cyazindutse gufata abakukuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi kuko bari bafite amakuru yuko bari bagifise ibikoresho bya gisirikare. Mugenzi wacu Oriana Itangishaka avuganye mu kanya na Eloge Wirikaneza amuha idonido y'inkuru. Tubatega amatwi. Nkuko muvyumvise iyo ntabwo ari ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye na Eloge Wirikaneza, ahubwo ni inkuru yerekeye indwara ya sida mu Kirundo. Reka rero nkuko tugiye kubibabwira, mu Burundi mu ntara ya Kirundo, cyane cyane mu ntara ya Kirundo, ishyirahamwe NSS ryitaho abagendana mugira wa sida yahimbaje kuri uyu munsi wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza cya sida. Kubera inzara, bamwe mu bari ku miti yo gupfufaza umugera wa sida bavuga ko bayifata nabi. Imvo rero bikaba biva cyane cyane ko bafata iyo miti mu gihe batagira icyo bafungura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Izi mbyino z'abanywanyi b'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa sida hari uno munsi mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu gisata cy'iryo shyirahamwe mu ntara ya Kirundo. Muri iyo ntara, ishyirahamwe INSS rifise abanywanyi barenga igihumbi rikurikirana. Yamara mu birori by'uno munsi habonetse igitigiri kiri munsi yabo igihumbi. Bamwe mu bavyitavye baravuga igituma.
Hariho n'abantu benshi bari guteza kuza ku munsi mukuru, ntibaje ku munsi mukuru kubera inzara byase ko bashika ngaha.
Njyewe nturuka muri komine Busoni, aho izuba ryaratwakiye cyane ntitubaye agahomera bunwe. Njye no kuryashike ngaha byabaye bya bindi byo kwitanga nyine. Ndafise abandi twari turi kumwe mugana nabo byase ko bashika ngaha kubwa inzara.
Bamwe mu bari ku miti yo gupfufahaza bavuga ko bishika bagasiba gufata imiti kubera ibamerera nabi batafunguye.
Ubu hariho umuntu atakifata umuti nk'imisi nk'itatu igahera nta muntu afashe umuti cyangwa ukamara ibisatu atacubiye imisi itatu yari ihetse urumva ingufu cyatihera ujya muti ukorana niko wafunguye utafunguye unyoye ucuguzunguriye acumerwa nabi.
Niyo gufata umuti ataco wariye urazungurikwa wagenda kujya mu kamengo uryamye mu kinoko bikanka yuko no kuvyuka vyuka wahaguruka ukazungurikwa ukaza urabona ibikeze ni mu maso. Twe twasaba ko hari ico bodufasha kubera inzara iratugera mi hari gihe nyene ubona ko hamaze nk'iminsi birutariye uca wemera ukareka kubunwa nyene kubera nawe wokwica.
Ivyo biremezwa n'abakorera bushake babakurikirana buri munsi ku mitumba.
Abantu benshi barahagaritse imiti kubera ico kiza c'inzara. Ubirabye n'ujya mutu bwabo wonyene kuwufata utafunguye bikwiriye n'umuti no vuga w'ingupfu mu mubiri umaze kuwufata uratuma ugira ibintu by'ibizi. Hari abantu usanga baca bagira ibintu by'ibizunguzungu mu rwego by'ibizunguzungu niba biva ku uwo muti cyane cyane biba biva mu gufungura nabi.
Mu myaka iheze abagendana umugera wa sida bahora baronswa ifungurwa ziva mu ishyirahamwe mpuzamakungu PAM. Izo mfungurwa zahabwa abageze gufata imiti. Uno munsi uwo mugambi warahagaze. Evariste Mukurarinda aserukira ishyirahamwe INSS mu gisata cyaryo cyo mu Kirundo.
Yari programme ya PAM, hanyuma PAM kabicisha mu ONG yakoranga MC, hanyuma bagaca bafungurira abantu bagendana umugera wa SIDA. Ukuvuga rero umugambi wari waratanguye uragera ikiringo gejeje ko nkuko byari byanditse, hanyuma urahagarara.
Naho bitoroshye, muganga Nitera Magiyome atwara ikigo cya INSS cyo mu Kirundo asaba abagwayi kwihatira ku miti.
Turabahanura tukaba impanuro yuko bigoye inzara urumva ashonje yuko yogerageza afata uwo muti rimwe turacishyizamo inyigisho renforcement d'observance bakabasubiriramo neza ingene batari kubafata umuti ingene abasoda bacu basubira bakagabanuka cyo bita charge line nayo gaciduga kazotuma mu minsi bisaba rero nabo bisaba ko tukaduhindurira imiti tukabakura kuri premier ligne tubashaka kuri deuxième ligne mugabo ingorane zica ziha abantu bafite charge line detectable bari kuri deuxième ligne cyo bita troisième ligne hari mu Burundi kiragoye cyo gituma rero tugerageza tukabwira yuko bogerageza bafata imiti neza kuko hariho urugero twebwe mu Burundi tutoshobora kuronka nk'uko turonka iyindi miti yindi dufise.
Ingorane ziri mu banywanyi ba INSS ziri no mu runani rw'abagendana umugera wa SIDA RPP Plus. Claver Nkunzimana serukira iryo shyirahamwe mu ntara ya Kirundo asaba nyabuna abagira neza kongera gufashisha imfungurwa abagendana umugera wa SIDA.
Rero turafise ikibazo ka turafise n'ubwoba ko amagara yabagendana umugera wa SIDA bariko bararonka kubera kwitanga kw'abaganga kubera kwitanga kukuronka kwa leta itanga imiti gufufa hasi urusanga reka arasubira inyuma kubera ko ibyo bifungurwa bafungura bya misi yose. Twatera akamuriro ko huboneka nk'uko reka ashyira ingufu muri vore clinique ko bashyira muri vore nutritionnelle
mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tugaruke kuri ya nkuru ivuga ko mu Burundi igipolisi cyazindutse gufata abakukuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi kuko bari bafite amakuru yuko bari bafite ibikoresho bya gisirikare. Mugenzi wacu Oriana itangishaka nk'uko twabibabwiye aje kuvugana mu Kanyana Eloge Wirikaneza amuha idonido iyi nkuru tubatega amatwi.
Abakukuruke bose uko ari batatu bari bafite amapete ya colonel, umwe akaba ariwe yahora ari mu gipolisi cy'u Burundi, babiri nabo bahora mu gisirikare cy'u Burundi. Bose bari bafatiwe rero muri zone ya Kinindo, komine ya Muha, mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Nkuko twabwiwe nabo mu miryango yabo tuhageze, bavuze ko abaje kubasaka mbere babwiye ko ari abo mu iperereza. Bamwe bari bambaye impuzu z'igipolisi, abandi nabo bambaye impuzu zisanzwe za gisivile. Ariko imiryango yatubwiye ati ukuntu baje mu mutekano ntangere, ata muntu barya urwara, atawe bakoma, batubwira gusa ati tubereke mu byumba basake. Bamaze gusaka rero izo ngo z'aho bakukuruke b'intwaza ngabo mu gisirikare cya kera, bakaba bahasanze zimwe mu mpuzu abasirikare b'intwaza ngabo bambara ku minsi mikuru cyangwa bagiye ku mananza nko guhamba abantu cyo bita grande tenue, aho bongera bahasanga ahandi naho nk'impuzu zashaje zo myaka ngo ya 90 bari bagiye gusubiza igihe basubiza ibikoresho bya gisirikare. Hari n'ahandi rero basanze mu rugo ya nkofero yo kwikingira mu ntambara bita casque, barahasanga na jire ya indi yo kwikingira insasu. Aho basanze ibyo batumenyesheje mu muryango yuko nyene byo yabigumijeho abikuye mu gihugu cya Somalia, muziko ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Mu nyuma rero batubwiye ko igipolisi cyabajyanye kibabwira ko bagiye gusinya, gusa umuperezida yabwiye ati mwaje gusinya igituma mutunze ibi bintu atariko nk'iyi mpuzu ya grande tenue mwacyemerewe kuyitunga nk'intwaza ngabo, atariko nta wemerewe gutunga irenga imwe, muraheza mudusinyire hanyuma mugaruke. Ariko rero siko byagenze, bahavuye bagumizwa mu iperereza ry'u Burundi gushika ubu ku mugoroba. Mu kanya gaheze aha tuvugana aha ntagiye kuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ambariye ati abantu barara barekuwe. Haheze umwanya muto cyane mu miryango abo twavuganye nabo baca baranterefona bati bararekuwe, turahejeje kuvugana, ubu rero barekuwe baridegenza.
Ayandi makuru dufise y'abasirikare basanzwe bafashwe kubera amatohoza y'abashatse kugandagura umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe, abasirikare bobo vyifashe gute ko mwavuganye n'umupolisi aho ku gipolisi hari amakuru muri wamwashe kuronka?
Ego meyoriane muri indwi kuva ku munsi wa gatatu haravuzwe abasirikare bafashwe b'intwazangabo, mbere abantu benshi bakavuga ko amakuru yagiye atangwa, bakavuga ko baba bari hagati ya 4 na 8 ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumenyesheje yuko aba basirikare bafunzwe intwazangabo ari zitatu, ni ukuvuga muri iyo dosiye abakoloneli babiri n'umukapitene umwe. Avuga ko amazina yabo yashyikirijwe n'umwe mu bafashwe, bari bafashwe mbere, kuko imbere yuko kijya gitero kiba mu mutwe w'igipolisi cyavuze yuko hari ibindi bitero bibiri zari zageragejwe ariko biburizwamo. Ubu rero mu gipolisi bavuga ko aba muri bajya bafashwe imbere umukaporale ariwe yavuze amazina yaba bayizi ntwazangabo zitatu zifunzwe, nazo nyine yo zifungiwe mu iperereza ry'u Burundi mu matohoza y'abashatse kugandagura uri Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa president Nkurunziza, nabo niho bafungiwe. Uhande yaba ariko igipolisi cyatumenyesheje kandi ko hari indi ntwazangabo imwe ifite rya kapitene ifungiwe nayo nyene mu iperereza, ariko uyu ntari muri iyi dosiye afunzwe yagizwa ko yafatanywe iwe muhiriwe inkoho zirenze iz'igihugu cyamuhaye, no kuvuga iz'igisirikare cy'u Burundi cyamuhaye. Mbere amakuru yavuzwe yuko yoba ngo yariko arazigurisha. Iruhande yiwe kandi hari n'undi muntu yahoze mu gipolisi afungiwe mu iperereza ry'u Burundi, no kuvuga rero izi ntwazangabo nizo z'imiperereza ry'u Burundi muri iki gihe muri amadosiye atandukanye.
Urakoze Eloge Wirika neza kuri izi nkuru ubandanye uzidushikiriza mu buryo burambuye mu mwanya uri imbere, turumva ko ari nkuru zigiye kubandanya. Urakoze cyane rwose.
Urakoze nawe Oriane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya ikiganiro muri kira ukuri.
Murikirukuri. Mama Alice. Mama Alice.
Sa.
Nibiki kukubitiye muri atelier ugacugaruka ufite uyu muntu?
Eh?
Yewe. Wa mutayere si hari?
Jewe.
Eh.
Ishavu numva.
Eh? Nibiki.
Imana yaremye abatayere.
Eh.
Sindamenye yari yo vreme. Bajya abantu nubundi bwoko. Ibaze nawe impunzu namuhaye haheze indwi zibiri zose nsanze ari hakitabura Seigneur.
Ariko nawe urakunda ibigushavuza?
No,
no, no, sanze ibitsi. Kubera impunzu usanze batarashora.
Ariko gapapa Alice, kuri handevu yari yampaye nari narengeje ku iminsi ibiri, uribaza? Je nk'ubu numva nosubirayo nkayimwaka nkapfuma ndayijyana handi vreme. Mais c'est pas possible.
Ana kombri gumize kuri uwo mutayire nyine yamaze kuyitabura. No wundi yoyishira. Yobwira ngo uyo nyine.
Ariko vraiment. Naramuhaye byose na avance akangirira ibintu nk'ibi.
None, reka ndakubaze. Iyo mpuzu niyo wagira wambara ubunyene. Uyu munsi.
Umvuwo nawe.
Eh.
Wo rubanza twimirije ntaguzi. Ni kanzu nzokwambara kuri mariage ya Thierry na Maritza.
Arika bakore gabasha.
Papa Alice urukura twenga vraiment ni shavu numva.
None.
Eh?
Kwasiga yindwi zibiri zose.
Eh?
Eh? Iyo kanzu nazo araheza kuyishona.
Eka shaguvyina. Eh? Nzo hava mara mara mburi ico nambara.
Ariko vraiment. Ijya garderobe yawe yozo yimpuzo. None uzotinda buri ico wambara bikenze gute?
Eh, kubera iki nambara izo ntateguye? Eh? Kandi wese nzige numetse? Urubanza gwakira umengo nta nuko rushuhiye.
None ndarushuhire gute?
Ukuri urubanza
ndaruzi
nshasha ndatse
urubanza ndaruzi kandi naragwiteguriye. Yego
waragwiteguriye gute? Ko warukiye kuri hasari ya reception nkaba ntarigira nsuya no kukubona uruvuga nta nivya mariage ucisha mu kanwa.
None ibindi washaka ko mvuga nibiki? Benego ntibariko bararutegura. Ibindi so kwishyira mu kibanza cy'iteka nkavuga ijambo.
None ko wumva uzohicara wambaye iki? Ko ntarigira numva uvuga ibyerekeye impuzu uzokwambara.
Nzohicara nambaye iki? None ewe. None kare wahora ubona ngenda gusa. Yego.
No.
Urazitegura nawe. None ntiziri hajya mu kabati.
Sa? Papa Alice. Aho ushaka kuvuga ko uzokwambara zijya costume wahora nabo bose bazi.
None ingora ni rihe? Sika simputsa.
Oh ya vraiment. Oya. Utegerezwa kugura costume zibiri. Imuzokwambara muri dot. N'iyindi yo kuri mariage. Ugomba kutumara amazi. Oya, vraiment nta kumara amazi umuhungu wacu.
Asha, kujya amafaranga atabagora kurondera. Murazi kuyonona.
Oya, nta kumara amazi umwana ngaho.
Jewe giti. Mfata amafaranga yanje. Nabiri yakuya
Seigneur
uranyumva nsesagure data wanje ngo ndiko ngura mahuzu ngo mahuzu mashasha kwera mariage ya Thierry na Mariza kirazira
emwe ndumiwe papa Alice aho nuko nyene
uko nyene
ugira uvuga ko ata costume nshasha uzogura
Jira shakan shimere kipe yose kuko mwatoye neza.
Yego vrema.
Ni wewe nyene. Ni wewe nyene wari ukwiye kuba kapitene wiye kipe.
Ntawundi ntawundi.
Jewe biri byo kwiorganiza. Jewe ntavyo nzi kuko ntavyo nigeze nkora. Ndabasabye no kuri mutoro wundi. Nuko ndabasabye.
Amatoro yaheze. Masho muhunga meze gute. We nugushira intayishize nta kindi. Amatoro yaheze bro.
Tuvuga ko shobana nibi.
Ngo yitongora no kuri sinda babeshe.
Ubwa mbere hoho. Urazi kuvya football. Ubibaye mu gihe kirekire gusumba abandi
sumurambe mu kazi none
indigisigaye nigiki nuko dutegeka
aho wakini mu kira
natwa gamburuka
reka share kare
sivuga yewe
uwo numunezero sha haranezerewe sha
yego basi ndabashimiye ko mwanyizeye mu kantora mugabo nagomba ndabasabe nanjye ikintu kimwe basi tuve nga dutoye uwo tunyashanye ico gikorwa
ahubwo rero wowe nyene witorere uwo ubona yo gufasha muri twebwe Mahungu tumvikane. Uwatora wese aravyemera.
Yego vraiment nta kibazo.
Umugeni wa Yuda atwonzo osomazo bari ubonye. Ndagonza kwewe kuboko. Nacaza.
Wanacha.
Ingosha. Ingonga wewe. Jero bashaka kwari wewe uzofasha kurongora ekipe. Kandi navuze ko atawanga.
Mbe kumenya ntu byumva. Yewe, erega kapiteni yavuze ni wewe
nyene.
Gaso. Bya kweri ni je butoye ngo nzagufashe.
Ishi tumbe.
Ya vrema je anaje sinda bitawo.
Uyu musegonde.
Arashi sinda bitawo.
Uyu munota.
Isa.
Uyu munsi. Ukupete. Uyu baka. Ubaye icababa cajewe gasore.
Gaso ndataraye cyane kweri kuko urazije ko tutigera duhuza twamatiko turaharira gihe cyose rashije
ndatangira ngo ubukene ratahuye kare byarangura gutandukanya neza ya bose
oya ni
ngese ndiko mvugira abo turi kumwe gusa
suko
aho shagaso
ubu ndatahuye
ubu rero warabonye ko kudahuza mu byumviro bitobera intamba bya ahubwo bibafasha
maze kumwumviriza nasanze na wenyene afite ibyumvire kandi byo dufasha twese
Negashe. Aho twazungurukiye muri risoko. Aha byakweri urabona amasahani ugura.
Eka sha dutembere. Turabe ibyo babizinduze. Ha? Ugaho urabona amahera turiko turakoresha ingena ngana.
Ariko. Aho twaciye hose, je nabonye ibiciro bisa n'ibingana. Difference y'igihumbi cyangwa y'ibihumbi bibiri. Je sinzi byatari frem.
N'icyo gihumbi uwo gitora mu barabara. Ha?
Ariko ariko bashe tuzunguruka isoko yose kubera igihumbi kimwe oya vraiment oya oya
ah genda basi ndavyikurana nimba wumvurushe basi genda
oya 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 basi ntacho reka tuzunguruke data wanje ubi impore emi
turabize sahani hewe izo tudushugwe Begi vyiza. Ya muraberanye ndakanezerwa.
Yo. Uyu musazi wavunda usavahe.
Yeah. Aya rero. Bana kunumira ngo sinzoze kubugira bwanyu je karakara. Wo babesha. Asha.
Ari dira shakarakara.
Ego shane.
Bana tuhitaye nakinyota muzana.
Yo, basha. Mbe murabizi. Ubugeni bwanyu buraheza giye yo. Umwami w'inyenyeri yabimbariye.
Ewe shakaraka.
Yuu. None kabage. Chewe, nagomba nitange. Mbendi sabira kazi.
Akazi ya waki gakaraka.
Ni muneri joteka washa. Muhundire nzobarerera umwana ndababera umuyaya
Karaka twa tutaragira nubugeni wowe umva nagera ko twiyumvira kongera umuyaya
Abunda bazisha awusanga mwahejeje kera Aungongira ko takintu murashirayo aya no kwete vuga no kuri
Nene kakarakara Abakati ku yaya wowe gashowe tutabesha
Akuru niko shoboye rero. Ega je burya muvyo nanonoso ibyo birimo. Ibintu byo kurera abana
je. Urazi none. Ubwira tuzokaguhe. Banza utubwire ubwo buhinga bwawe.
Irizara ndagiye. Je wo mugenda kurera uyu mwana. Nkoresha ubuhinga nize. Hapana musanga bapfa gukwegera ko. Bakirwa baratunuza abana. Baba tamika ibyo kujya kungu. Yesu uko.
Ya
ya kugira umwana afungure ndabanza nkamuha karorero eh ndamwaruri ivyo kujya nzobanza kubijya ku nkigice cyavyo imbere ko ndamugaburira era gani ko mutwenga none umwana yofungura gute wawe uri umuyaye utabanje kumwereka karorero ivyo nibishoboka
none ubiriye umva uzobuka imugaburira
uya kujya na karorero none hakabijyana umutima mubi bakabimutsindagira ku nguvu mu kanwa niyo vuma rya bike mugaka kabijyana umutima mwiza niyo numero Change nkaba abantu usanga baguma bari umwanya wose bakanga gusinzira urya ucu musukirikira uri cinzoga ukamuramiza bashurazo kizuko muko sinzira acagora mutagira deni cyane wenga
kada kada shawo muti wa amenya
aje ndumuhinga
Besha mkimbizi, nana kuhumbi wogirango duche kunyoka chupa. Chere nga numba diko nda huira wa huku.
Wefo, jaina wewe ura buhoro. Jowi inyo tifashi. Chanda ikana mea ni toka. Iga chikenda pi.
Na wesha unukune. Inyo taiwa uri iso nila. Uye kanga vila kuumba. Chewe ni yumba.
Mbita na wesha nacho hii. Pasha ate kutuimu. Mbisa mbaza kura huri shanti. Ahobo kwa mbaza mbaza kutuguri nishupa.
Jale kale kale.
Mbe mituki na wena.
Ya, tibi tibi.
Harika frema, no kida na wima na ya fisi.
Oya na achole katukui haa gane. Mbisa hazo wa heza. Ego kabisa. Mbe basha. Iyo ntabona ujya buhungu umujya bwo ngo pase rekija kibanda ciwe no kuri kose zino pedo sakazi
sha ujya muhunga afise umutima mwiza kwera
oy ireke je no busi data
ha muzosore kuzura vuka shaho ngo banyabuko ngo nabagesera
sha sha bwa bundi bose
naho ntubonye
oy bwa bundi bose ngira sibabe
harya mwibaza ko ari urukundo
none niki
kare
sha Najewe numva ngo mankhepo
kibye ibi.
Nokuri
ibi cyasoni. Umuntu yaguhaya akazi kebwe ibiki.
Abanyabugo mwebwe murababarikwa.
Nibi.
Hatari bikindi giharuro.
Bikabije mwebwe mumitsi
kuti.
Oya nokuri umuntu agukorera icyiza. Aho gushima utangure kurondera ibibaho bitari.
Akarenga abanyabugo biwabo gashahu. Akaza kwiyumvira twebwe abanyarusange
nokuri kare 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 kasigaho barahende bandi akobereye muri byo buhungiro umuntu barigeze batwitaho
umubwiye
uwo sanga na batari babishobora eh none hawe gabitwe no gusaba igihumbi hanyuma ukakibura eh no cyamvuga nguri mubi
n'iruka bavugira bavugire gose mega niwe bene wanyu
oya sikaho
kare
hasoni
ati soni
eh Uya je wenda nk'umuntu arenganya abandi kandi ku bintu by'ubusabusa eh ariko gafunde buki yashaka n'iyari kugaha umunyabugo wiwabo ugira ngo hari tegeko yara afise cyo kugaha we gafunde
sha ehego nivyo akazera kampani mugabo no sendahebura ko atake ndikintu no kuri cajijije inyuma
ehe sha ubanza ushima icize yagukoreye na ivyo vyinyegeje inyuma uzobirindira ubibure
hemwe Ehe bashuje muntu.
Umu uyuhe.
Eh uje mukabo winyuma yambaye ikoti yirabura. Eh?
Sha.
Uje muntu kumengo ni mucuzi. Eh ni wenyene.
Eh ko mwishwa nje ni mucuzi.
Mbe bashe yaje gukora iki nibugo.
Aya ya ya. Sha. Ikabutura yanje yarunone kahinda. Nika bashanzo. Zohora nambara iki ngiye gukina gapi.
Urazimeshe chondo.
Eh hey, bite bahungu.
Ashe ni sawa kweli?
Eh hey, aho ni sawa.
Ashe twe ni sawa.
Ego.
Kyore ntundamutsa.
Mahoro gwaga. Nani nibagiye.
Mahoro mahoro. Rega zano gwagwa chonda hatwakugendeye.
Zari byo kweli? Ashe. Nako reka ndabarabira dutebe.
Oya natwebwe ntiduteba.
Eh.
Urumva rero sha chondo. Kubagari yarakeneye ko muvugana kantu gatuya.
Eko ntangora? Ntangora
ariko muvugana. Baraje hajya mu bisanzwe. Ibyabaye urabizi byarashitse ibererera yaga rwaga rero yari yumviriye asanga yarakosheje yashaka rero agusaba ikigongo umubabarire
jewe ntangorane nubundi jewe nifuza ko twumvikana
aho rera hore chondo urakoze kumbabarire narabonye ko nakoze amakosa pe unkundi nashaka ko twosubira tukaba bagenze nka kera
kose nibyo byiza
jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera
zikava mu nzira kweri
tugasubira kwiyumvikanira abasha none rero ko nsavye ikigongo jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera tugasubira kwiyumvikanira sino reka kukikugirira
oyaho nibyo byiza kweri
chondo kya kintu nigikimuhungu
hehe Je na kimbona?
Ukibonye gakwaka. Hari kintu bona?
Me basha mu menze gute. Na kintu murage vukije byasa inyuma y'inzu.
Oi raba ntiza none.
Mugani wawe? Bika, bige ivyo vyatsi vyo vyo ninde yabishize nga.
Ndindira ndabica rico. Yo! Hewe. Ibi ni biki gacondo. Ehe mwabahunga umwe ni nkoko. Chondo.
Eh? Inko.
Kampayi.
Ifite vyo nibiki gamana yandi yemwe yemwe.
Yampaye
ninde yashize ngaho ga yemwe.
Bwa bunisha uri muri zankoze zikibizi mazi mizi hungamye umutekano.
Eh, mwishwanjeje ivyo bintu
nta byo nzi. Mwishwa chondo.
Nuko nge ni inkoya
yashize. Eh, nakubonyesha. Hewe, ugomba ndifatirwe nk'ibicoco. Eh, yaguru tsereri shiraza ngahino. Ngahi ruhande inzu yawe.
Ahubwo nubugesera. Erika ko natwe
subugeserwa numugeseru wowe.
Akwe bwa badufatisha avuge ko twari kumwe.
Mukaja murambeshe ramumbeshe abasha kumbe. Hari uri inkozi kibicondo. Ubu nta nuyinyutse. Eh urafashwe
kwimana je wivyo bintu.
Hagereke mana.
Zana ya telefone duhamagara brigadier Toto. Benka no murako twese abarenga ashobora kudukwegera karambare. Reka duhamagara police.
Oya basha. Nukuri ni mumbabarire nimuhamagara abapolisi
n'umusera we
ahubwo vuga warugiye gutera
cyo bintu ntabyunzi nukuri ko
warugiye kwicande
vuga
warugiye kwicande
ndabasabye basha nimunshore ngo nje kuvundira mu munyura atacu nakoze yego sharwa
umbiriza rero je wengira ndakweke ko nari umuhimbira shengeza bene wabo icyo no guhanu genda wirukange mu gisagara bisigure mutamagi
giti
urabe ko ari cyo yogufasha muhungu ahandi ho turagukara
Ikibazo twa twabajije uheruka kwagira duti kubona John ashigikira icyumviro cy'ubya wundi mukinyi kandi ari wenyene yamugwanya ntabe kapitene mwumva byumvikana wa mbere agize cyabivuga ko ni Jonathan wo kuri lycée Reine de la Paix yimurayi mu giheta yishuye agira ati kuba John yarashigikira icyumviro cy'ubya wundi mukinyi kandi yari yamugwanije ntabe kapitene ngo byerekana ko atahura abandi kandi adashaka gukora icyabona kitonezereza bose Jonathan ati John ndamushigikiye ngo kandi yaba twese twubahirizanya Na wote ingorano wundi Emine niyo kindi wo mukayanza umutumba kijyama ati John yiyumviriye neza cyane kuko atashatse kumviriza bamwe akabona ko ahubwo ategezwe kumviriza bose mbere nabo badahuje ibyumviro barimo kubwa Kizimana Claverio mu rusaka nawe ngo John arashobora gushigikira ibyumviro byujya wundi mukinyi ngo kuko yoba yumvise ko naho batabihuriza ko kumbure nabo nyene ibyo avuga bifite ishingiro Anise na Karuta Imana wimbuye nawe ati John yagize neza cyane ngo kuko kenshi usanga abantu bashaka gushira imbere ibyumviro by'umugwi bavamo gusa icyumviro cyose kivuye ko batavuga rumwe ugasanga bihutira kukigwanya
Nchuti mwese mu kundi radio y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya rero bigarukinga tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu inga bw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabifurije namwe rero mwaduteza amatwi umugoroba mwiza mugire amahoro mu banyu no mu byanyu.